François Habyarimana umushikiranganji ajeje indero n'inyigisho mu Burundi yabitangaje kuri uyu wa mbere ku mugoroba mu gihe yari kashikiriza izaranguwe n'umushikiranganji wa mutwa muri aya mezi atatu ashize hari mu biriwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura imvo zibiri nyamukuru nizatanga kuba impamvu zatumye impunzi zihunga zitakiriho no kuba ubushikiranganji butoshobora gutanga ibibazo by'abanyeshuri butigeze bukurikirana ku munsi uko bahabwa ubumenyi uko niko yabisiguriye abamenyeshamakuru
mu Burundi ivyari vyatumye abo bantu bahunga atabikihari ahubwo abo bana bahamagarirwa gutaha amashure bakayabandaniriza ngaha ubugira kabiri nuko kugira ngo uje kubaza abana bisabwa yuko ubushikiranganji buba bwakwirikiranye ku munsi kugira ngo burabe yuko iryo shure riba ririko ririgisha rikwirikije amategeko nushobora rero kubaza abana utazi ingene bize
ijyanye n'umushikiranganji Habyarimana ryaguye nabi ababyeyi bo mu makambi y'impunzi uyu yavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu ikambi ya Ndota ari muri Tanzania asanga bisa no guhana abana bakazira ababyeyi babo bahunze igihugu kandi ataruhana rumwe babifitemo
byaratangaje cyane nibyo nkubu barafitanye ingorane irana n'ababyeyi babo ariko abana nta ngorane bafise abana n'ab'igihugu n'abo Burundi nibyo ngira ababyeyi ko bahunze bafitanye ingorane n'ubwo butegetsi rero urumva abana bobo nta ngorane bafise bobo abana benshi banashaka baje bakiri bato baje bafise munsi y'imyaka cumi ubu ariko bagomba gukora icyo kibazo rero urumva nibaza ko atacaha bacumuye kandi abana n'ab'igihugu sinibaza ko niyo batakora ikibazo niyo batiga neza byose ingorane zigaruka ku gihugu cyacu kudakunda igihugu niko agenda bibona
n'umwarimu ari muri imwe mu makambi yo muri Tanzania avuga ko byamutangaje cyane amenyesha ko n'ubundi ibibazo byaho bitera gutorwa bikanagira ingaruka nyinshi mbi kubarerwa
nk'umwarimu byarantangaje imvugo yose nashotse ndayitaho na kare abana twabigisha bakamara igihe kinini bari ngaho barindiye ikibazo bigatuma bamwe bihebura bakarongorwa kandi bakaja mu bijiji nyene abandi bakanapfungwa kubera baba barenze kandi bagiye kurondera ubuzima ariko rero iyo mvugo niyo ntatahuwe twabigisha n'ubundi ikibazo twara tubona kiva muri leta ya Tanzania birantangaje ntabize ko hari intererano bashiramwo nk'igihugu nta n'imvugo itatomoretse cyane
afata ingingo ya leta ya Burundi nko guhohotera abana akibaza kunyegaga icyifuzo cyo gucura impunzi ku nguvu
ibi byose naho biba ni ku nyungu mareta umwana aguma ari umwana kandi ni w'igihugu ntiyoshobora kuba victime y'ingorane ziri hagati y'ababyeyi umwana akazira kuba victime ubu muhohote mu ijambo rimwe ko yarinze abivuga uko nyamba hari ingufu barabashyiramo bo bikora hama abana bagakora ikibazo ingorane ziheze rero bakazota turaheza tukabona twebwe nk'abarimu ko ari wa mugambi wo gushaka guhungura impunzi ku ngufu barondere hasi no hejuru kugira ngo abantu baheze batahe abana bihebure urumva nta ejo haza hazoba hariyo
umwarimu n'umubyeyi ntibashimye ko amazina yabo amenyekana kubera imvo z'umutekano ijwi rya Amerika ryanavuganye kandi na Leopold Sharangabo icegera cy'umukuru nani yaje bikaya ruhani agateka k'impunzi abazwa no kubona abategetsi bafata izingingo barabaye impunzi muri rusangi kandi batigeze bakwa ayo mahirwe
tugatangazwa nuko abantu b'abategetsi bose batwara uyu munsi benshi bakuriye muri Tanzania abandi babayeyo bari bafiseyo abana ico gihe leta y'u Burundi yani barungikira ibibazo bakabikora abana babo bakabikora mbere n'igihe bari ko baragwana niyo leta nyene abana babo ntabwo bigeze bagira ingorane kubera ko ababyeyi babo bari mu ntambara na leta bagumye baronka ibibazo bya leta bivuye mu Burundi kubona abategetsi b'uyu munsi bategera biyumvira ko nabo bigeze gufashwa muri ubwo buryo ibibazo bya politiki byagomba kuba biri hagati y'ababirimwo ariko abana bari vigitime y'ibyo bibazo
nabo nyene yibaza ko kinyegezwa nyamukuru aritahukanwa y'impunzi ku gahato
ashobora kuba hari ibintu tubona bishobora kuba byegeje inyuma cyane cyane mu bijanye no kugerageza gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu babicishije muri bene izo ngingo zo zirafatwa
bwana Habyarimana aje rw'ubushikiranganji bw'indero mu Burundi arafitiye inyishu
iyo hari ntambara na mezure zifatwa ziba ari zijanye n'intambara abo basigayo ni bake cyane ntawe uguma mbere aza arakoresha uburyo bwo kubasanga i Tanzania gutanga icyo kibazo mugabo wo kumva ko ukwigumira muri Tanzania aca yiga program yo muri Tanzania azanye diplome yo muri Tanzania turayemera tugaca tumuhereza urupapuro bita ekivalanse
kuva mu mwaka wa 2015 leta ya Burundi ntirarunga ikibazo mu makambi y'impunzi ariko ntiyari bwatangaze ku mugaragaro ko itazongera kubikora kuva haduka injyane za mbere zatumye abarundi benshi bahunga mu rwimo rw'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri leta ya Burundi yaguma irunga ikibazo mu makambi y'impunzi cyane cyane muri Tanzania yarabitora amaze ikabihereza ishyirahamwe ASR impunzi ku isi rigaca rikorana na leta ya Tanzania n'abarimo mu makambi mu gucungera izo bibazo ababikoze kugeza ubu ni ibihumbi n'ibihumbi eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.